ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonje kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karungi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda yatangaje kwidashobora kwemera uruhare ivugwaho mu iraswa ry'ibisasu byaguye ku nkambi y'abavanywe mu byabo n'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi ishaka Ipona riratangaza ko rigiye gushyira ingufu mu bikorwa byo kuyegereza urubyiruko n'abakenyezi.
Niyo tugiye gushyira mu ngufu tubigishe akaranga w'umutima, tubigishe iby'umugambwe wakoze wamariye igihugu kandi watumye uteza imbere igihugu.
Gilbert Niyonkuru watorewe kuyobora Ipona mu ntara ya Burungati. Ingabo za Isirayeli zigaruriye irembo rya Rafa mu ntara ya Gaza aho imfashanyo zinjirira ziturutse mu Misiri. Ibiganiro bigamije guhagarika intambara birakomereza I Cairo uyu munsi. Kaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndukumwe na Fidele Niyongabo.
Duhere ku yerekeye akarere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi aho Israel yarekuriye ibikorwa bya gisirikare by'inteko zayo mu ntara ya Gaza. Hari amasaha make nyuma yo kumugwa Hamas wemeye amasezerano yo guhagarika ingwano yashikirijwe n'ibihugu vya Misiri na Qatar. Intego za Israel muri iki gihe ziriko zikora ibitero mu karere ka Rafa nk'uko vyatangajwe ejo ku munsi wa mbere n'abategetsi b'ico gihugu. Iyo ngingo yafashwe amasaha make nyuma yo kumugwa Hamas wemeye amasezerano yo guhagarika ingwano yashikirijwe n'ibihugu vya Misiri na Qatar. Ayo masezerano yaragenewe guhagarika ingwano imaze amezi indwi mu ntara ya Gaza. Umugwi Hamas wari wemeye ayo masezerano inyuma yuko Israel isavye abasivile baba mu karere ka Rafa kuhava imbere yuko inteko zigwanira ku butaka zayo zitangura ibitero muri ako karere. Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu vyatangaje ko amasezerano yashikirijwe na Misiri na Qatar ari kure y'ibintu bikomeye igihugu ciwe gisaba. Yamara ibiro vy'umushikiranganji wa mbere Netanyahu vyatangaje ko bizorungika abajejwe ibiganiro kubandanya ibiganiro kuvyerekeye amasezerano yo guhagarika ingwano. Mu gitondo cyo ku munsi wa mbere igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyategetse hafi y'abantu 100,000 kuva mu karere ka Rafa. N'ikimenyetso ko ibitero by'inteko zigwanira ku butaka byari bimaze igihe birindiriwe bigiye gutangura. Israel yatangaje ko Rafa ariko karere ka nyuma abagwanyi b'umugwi Hamas bacumbitsemo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko idashigikiye ibitero by'inteko zigwanira ku butaka za Israel mu gisagara cya Rafa, kiretse Israel ishikirije umugambi wizigiwe ugenewe gukingira abasivile bo muri ico gisagara. Naho muri Kenya, leta yaho iriko irahifashanyo z'ibifungurwa abantu bakuwe mu vyabo n'imyuzure yatewe n'imvura y'isegenya yaguye muri ico gihugu. Ndagahengwe karaboneka ku myuzure mu gihugu ca Kenya mu gihe imvura ibandanya kugwa muri ico gihugu. Igitegiri cy'abahitanywe n'imyuzure yatewe n'imvura y'isegenya yaguye muri ico gihugu mu minsi ya vuba kigeze muri iki gihe ku bantu barenga 200. Abategetsi ba Kenya batangaje ko muri iki gihe irengero ry'abantu 164 bitazwi mu gihe ingo 442 526 zavuye mu vyabo. Vyagize ingaruka ku bantu barenga 210. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati bwavuze ko bwatanguye guha amahema abantu baba mu bice bitandukanye vy'igihugu kugira yakire abakuwe mu vyabo n'imyuzure. Muri Afrika y'Epfo abakozi barenga 40 barafatiwe mu bisigarira by'inyubakwa y'igorofa ariko irubakwa. Iyo gorofa yasenyutse ejo ku munsi wa mbere mu gisagara ca George kiri ku nkengera y'ibahari. Abandi bakozi 40 barakomeretse. Abakozi bakomeretse bajanywe mu bitaro. Yamara nta birenga abategetsi batangaje buno nyene kuvyerekeye abo bakozi bakomeretse. Ibinyamakuru muri Afrika y'Epfo vyamenyesheje ko abakozi batari munsi ya 5 bakomeretse bikomeye cyane. Iyo nyubakwa y'igorofa yasenyutse gato inyuma isaha 8 zo kumutaga mu masaha yo mu gisagara cya George kiri hafi y'ibirometero 400 mu buseruko bw'igisagara cya Cape Town mu manuko bwa Afrika y'Epfo ku nkengera ziba hari y'abahindi. Abategetsi bavuga ko abakozi bagera kuri 48 bagifatiwe mu sigarira by'iyo nyubakwa yasenyutse bifatiye ku gitigiri c'abakozi bari aho yari kirubakwa. Naho muri Mozambique umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu Frelimo wagenye umuyobozi wawo mushasha imbere y'amatora zoba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Uwagenywe ni Daniel Chapo, umunyapolitika tarazwi cyane mu gihugu. Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi yatangaje iyo nkuru ku munsi w'Imana urangiye. Yari yamirije urukurukuru rwavuga ko ashaka gusubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu, naho ibwirizwa shingiro ry'igihugu ritegekanya ibiringo bibiri gusa by'imyaka itanu by'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ko igenwa rya Daniel Chapo mu mabanga y'umuyobozi mukuru w'umugambwe Frelimo bizomuha uburenganzira bwo guserukira umugambwe wiwe mu matora ategekanijwe kuba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Igenwa rya Chapo ryaje giturumbuka, nta mabanga yashinzwe muri leta kandi izina ryiwe ntiryari ku rutonde rw'abazoshobora guserukira umugambwe Frelimo mu matora yo mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Daniel Chapo avise imyaka 47 yize ivyerekeye amategeko muri kaminuza kandi yarigeze kuba umumenyeshamakuru ku iradiyo. Yaragenywe kandi mu mabanga ya buramatari mu mwaka w'2016. Naho mu Bufaransa, perezida waho Emmanuel Macron n'umukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen basavye perezida w'Ubushinwa Xi Jinping gufata ingingo zizotuma haba imigenderanire myiza mu vy'ubudandaji hagati y'igihugu ciwe n'umugabane w'Uburaya. Hari ye abo bategetsi batatu bahurira i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa ejo ku munsi wa mbere. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasavye kandi perezida w'Ubushinwa Xi Jinping gukoresha inguvu n'igihagararo afise ku Burusiya kugira asaba ico gihugu guhagarika ingwano muri Ukraine. Ku ruhande rwiwe, perezida Xi Jinping yatangaje ko Ubufaransa n'Ubushinwa vyotegerezwa kuja hamwe mu ntumbero yo gutuma hataba imishamirano mishasha hagati y'uturere dukomeye cyane two ku isi ku bibazo bitandukanye harimwo ivyerekeye ubudandaji.
Urakoze Fidel Niyongabo mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muke ku rubuga rwa internet kuri www.radio.tv.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Leta y'u Rwanda yatangaje kwidashobora kwemera uruhare ivugwaho mu iraswa ry'ibisasu byaguye ku nkambi y'abava mu mujyabo n'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryakizwe ahagaragara kuri wa mbere, Leta y'u Rwanda ivuga ko kuba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahishe igereka ku Rwanda abantu baguye mu nkambi y'abava mu mujyabo n'intambara ari ibintu bidasanzwe. Sobanutse Amerika yari yavuze ko ibisasu byahitanye abantu bagera kuri 16 byarasiwe ku birindiro bifitwe n'ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23. Iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice birindwi.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tukivuga ku Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge i Kigali rwanze ikirego cy'umuryango wa Asinapol Rwigara wasabaga guhagarika no gutesha agaciro cyamunara y'umutungo wabo. Kigali Eric Bagirubusa.
Iyo cyamunara yabaye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ikomeje kuba intandaro y'impaka hagati y'umuryango wa nyakwigendera Asinapol Rwigara na banki y'ubucuruzi ya Equity Bank. yakoreshejwe n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana ku mutungo uherereye mu Kiyovu cy'Abakire mu karere ka Nyarugenge. Abunganira bo kwa Rwigara aribo umunyamategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Pierre Ruberwa nibo bari batanze ikirego, bavuga ko umuhesha w'inkiko yayikoresheje mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko na nyirubwite Adeline Mukangimanyi Rwigara atarari mu gihugu. Abo banyamategeko bakavuga ko banki y'ubucuruzi ya Equity Bank yasabaga kugurisha umutungo wo kwa Rwigara nta masezerano y'umwenda yagiranye n'uruganda rw'itabirwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited PTC mu mpine. Ni mu gihe umuhesha w'inkiko Habimana uhagarariwe n'umunyamategeko Ari Pierre Munyangabe yatanze inzitizi yo kutakira iki kirego. Urukiko rushingiye ku mategeko arebana no guhagarikisha ndetse no gutesha agaciro cyamunara rwasobanuye ko umuntu wese ubifitemo inyungu ashobora gusaba kwihagarikisha igihe gukorwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Rwavuze ko umucamanza cy'urubanza ku kirego yaregewe. Urukiko rwasobanuye ko nta muburanyi ushobora guhindura ikiburanwa ababuranyi bombi batabyemeranijweho. Rwavuze ko ikirego cyatanzwe na Mukangimanyi Rwigara gisaba guhagarikisha cyamunara. Umucamanza yavuze ko atari guhindura ngo asabe gutesha agaciro cyamunara itari yakabayeho. Ashingiye kuri izo ngingo z'amategeko, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge umutungo kwa Rwigara uherereyemo yavuze ko nta nyungu Mukangimanyi Rwigara agifite yo guhagarikisha cyamunara kuko yarangije kuba. Yavuze ko inzitizi y'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana ifite ishingiro kandi ko ikirego cyo kwa Rwigara kitakiriwe ngo gisuzumwe mu ngingo zacyo. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yibukije ko Mukangimanyi Adeline Rwigara ashobora gutanga ikindi kirego gisaba gutesha agaciro cyamunara. Ni cyamunara yakozwe ku nyubako ya kwa Rwigara yagurishijwe amafaranga abarirwa muri miliyari imwe na miliyoni zisaga 116 z'amanyarwanda. Hishyurwaga umwenda wa miliyoni zibarirwa muri 349 z'amafaranga icyahoze ari banki y'ubucuruzi ya Cogebanki ivuga ko abo kwa Rwigara bayibereyemo. Ni mu rubanza batsinzwe mu 2021 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Uwo mwenda ukomoka ku nguzanyo Rwigara yatse mu 2014 atarapfa. Iyo banki ya Cogebanki nyakwigendera Rwigara ni umwe mu banyemari bari bakomeye bayishinze kugeza ubu yamaze kugurwa na Equity Bank. Umunyamategeko Pierre Ruberwa, umwe mu bunganira umuryango kwa Rwigara, yemereye Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ko amaze kubyumvikanaho na mugenzi we Gatera Gashabana ndetse n'abagize umuryango wa nyakwigendera Rwigara bagiye guhita batanga ikirego gisaba gutesha agaciro cyamunara. Ubusanzwe iki kirego gitangwa mu gihe kitarenze iminsi 15 uhereye ku munsi cyamunara yabereyeho. Bisobanuye ko basigaranye iminsi 5 gusa kuko hashize iminsi 10 cyamunari bajye. Abo kwa Rwigara bakomeza kumvikana bahakana bagatsemba umwenda Equity Bank ivuga ko bayibereyemo. Bashinja ubutegetsi gukomeza kubagerekaho imyenda bugambiriye kubambura utwabo. Eh, bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, ishyaka Uponda ryatangaza ko rigiye gushyira ingufu mu bikorwa byo kwiyegereza urubyiruko n'abakenyeji mu gihe hitegurwa amatora rusange. Iryo shyaka riravuga kandi ko rizayitabira yose nubwo amafaranga y'ingwate yazamuwe cyane ku bashaka kwiyamamaza. Inkuru Ijwi rya Amerika yabategure yifashishije inshuti zayi mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Abasigana b'umugambwe Iprona kuri wa gatandatu itariki 4 mu ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe mu ntara ya Burunga. Ni ikoraniro ryabaye mu gihe haheze umwaka abari barongoye uwo mugambwe bimukiye muri CNDD-FDD. Umushingamateka Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona yamenyesheje ko uwo mugambwe utameze nk'imene n'umwungere. Ntiwogira uwibaza rero ko kubera ari indongozi mu mugambwe akimukira mu wundi aca yimukana n'abadasigana yahora arongoye. Kandi kubona uwo mugambwe umaze imyaka 64 utarapfa nk'imigambwe imwe imwe n'ikimenyetso ko atari umugambwe w'umuntu kanatsinda ofisi imizi kure. Ku kibazo cyo kumenya ubuhinga Iprona igiye gukoresha kugira ngo yegeranye abanywanyi bayo basanzaye, indongozi zatowe muri iryo koraniro kaminuza abemeye ko bagiye kubegera babaganirize kugira ngo basubire mu mugambwe. Niyo nkuru Gilbert yatorewe kurongora Iprona mu ntara nshasha ya Burunga hagati tuzokwitaho cyane ugwaruka
nguvu rero nyinshi tugiye kuzishira mu gwaruka baba bakenyezi baba abahungu bakiri bato nibo tugiye gushyira mu nguvu tubigishe akaranga w'umutima tubigishe iby'umugambwe wakoze wamariye igihugu kandi watumye uteza imbere igihugu
iprona irabona kandi ko hari ibibazo by'ubutunzi mu gihugu uwo mugambwe wohindura kugira ngo ubutunzi busubire butotaye umushingamateka Olivier Nkurunziza arongoye iprona ati ni byiza ko leta iri ubu ihimiriza abarundi kugwiza umwimbu cyane cyane uw'amavoka n'ikawa kugira ngo amafaranga mva makungu yiyongere ariko muri iprona baribaza bati none mu kurindira umwimbu wa mbere uburundi buzokoresha amafaranga mva makungu bukuye hehe kuri ubwo bukene bw'amafaranga mva makungu nyene Olivier Nkurunziza asigura ko bwavuye kwitunganywa ribi mu by'ubutunzi muri iprona bati ibyo byatumye ibanki nkuru y'igihugu idashobora gukurikirana ukugenda amafaranga mva makungu akoreshwa ico kugwa rero nuko ibanki nkuru yofata ingingo zikomeye ku buryo amafaranga yinjira amenyekana urugero rwayo n'ukugenda akora kandi bakagenzura ikoreshwa ryayo leta yogira imigambi iboneka yo kugwanya ibiturire n'ikoreshwa nabi ry'ubutunzi ikanagura imigenderanire n'ibihugu byafasha Burundi kera kugira ngo bisubire bizane imfashanyo hanyuma yo mahera mva makungu yiyongere aho Olivier Nkurunziza akavuga ibijanye n'agateka kazi na muntu leta yagirizwa guhungabanya Burundi kandi burakeneye abahinga karuhariwe batunganya imigambi yo kwemegwa n'amabanki mpuzamakungu uburyo bugatangwa hanyuma bugakoreshwa nk'uko bwatanzwe ntibusubire inyuma nk'uko muri iprona bamaze kubibona ikindi cyofasha kugira ngo amafaranga mva makungu agwire mu ibanki nkuru ni ukugwanya ababika amafaranga mu mazu cyane cyane abadandaza umukuru w'umugambwe w'abadasigana ipronati ubwo bukene bw'amafaranga mva makungu nibwo butuma ibisata bimwe bigoyagoya ni nka brarudi regi dezo igitoro isukari n'ibindi kandi bidatorewe inyishu yambona kazoza ko mu 2040 uburundi kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'2060 naho kikaba ari igihugu giteye imbere umushingamateka Olivier Nkurunziza arasaba inama rukokoma mu bijanye n'ubutunzi
turafise abahinga bakoze mu iki gihugu naho baba baragiye mu zabukuru n'abantu bagifise ubwenge boterera itunganywa neza mu bihe nk'ibi ntihagire rero umuntu yobureka gukoresha abo bantu kuko abo bantu bamba baterera kandi bafise ubuhinga bwo kwerekana ko igihugu cyoshobora kuronka amafaranga ashobora kuba arafasha
umukuru w'umugambwe ipronati erega ibyo bibazo bitavuye mu nzira n'amatora nazoshoboka kuko ibazo cyo kugena iprona izokora kugira ngo isubire yivyukiranye itsinda amatora umukuru w'uwo mugambwe asigura ko inguvu za mbere ari uko umugambwe arongoye utarapfa nk'iyindi mwimwe nubwo haheze imyaka 20 utari ku butegetsi kandi utarigera usiba amatora ikindi gikomeye nuko abadasigana bariko barasubiza hamwe iprona izozana imigambi iboneka hayo tuma ubutunzi bwiyongera abarundi bakava mu kangaratete barimwo muri iyi ntware ya CNDD-FDD abakozi ba leta bagashira imbere inyungu z'igihugu bakareka gushira imbere inyungu zabo mu bijanye n'ingwati zisabwe kugira ngo ubishaka yitoze muri iprona bati nubwa mbere hasabwe amahera menshi nk'ayo kandi n'ukugora abanyagihugu ariko muri iprona ayo mahera nayo bazobura Olivier Nkurunziza abona ko gusaba ingwati nganuko ari nzira yo kuniga demokrasi mu Burundi
urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'America ifugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda abagore mu majwi yabo ku Ijwi ry'America
kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugeza ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku Ijwi rya Amerika
mu muryango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
Nijambo mugore no kwiteganyiriza
ishami rya Loni ryita ku buzima ryatangaje ko abagore bagera ku 600,000 basuzumwe ubwandu bushya bwa kanseri y'inkondo y'umura mu mwaka 2020 abagera ku 340 yarabishe abapfuye nabo mu bihugu bikenye n'ibifite ubukungu buringaniye Zambia iri mu bihugu bifite ubwandu bwo hejuru cyane muri Afurika abategetsi muri iki gihugu bavuga ko buri mwaka abagore barenga 300 basuzumwa bagasanganwa iyi ndwara kandi ko abagera hafi ku 200 bapfa ariyo bazize ibindi kuri inkuru Temistocle Mutijima
Karen na Kawara ikirangirira n'icyamamare mu itangazamakuru yarokotse kanseri y'inkondo y'umura mu myaka inishize ariko benshi mu nshuti ze ntibagize amahirwe nk'ayo yo kwirokoka buru muryango udaharanira inyungu witwa Tear Sisters Foundation Zambia ugamije kurwanya kanseri y'inkondo y'umura no kugarurira icyizere abigira ingaruka n'abayirokotse uyu muryango kandi ushishikariza abagore kujya kwisuzumisha hakiri kare umuyoboro wa Nakawara ho ku rubuga rwa Facebook aho maze kugira abawumukurikiraho barenga 130,000 unyuzwaho ibiganiro kuri kanseri akanagukoreraho ibijyanye n'ubufasha n'ubuvuzi Nakawara usanzwe ari na ambasaderi wa OMS ntaterwa isoni no kuvugira mu itangazamakuru ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina kuko ashishikajwe no kwigisha abaturage mu gihugu kigitsimbaraye ku mico ya kera kuri bene izo ngingo
We are able to break the silence
Tubasha gutobora tukavuga kuri kanseri y'inkondo y'umura twifashishije abantu nkanjye n'abandi bayirokotse umuryango Tear Sisters ufite ayo n'amahirwe kuri twe yo kwereka abantu ko nubwo kanseri ari indwara yica ariko inavugwa igakira
nkuko bitangazwa n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS kanseri y'inkondo y'umura ifata ku nkondo y'umura w'umugore Hafi ya bose abarwara kanseri y'inkondo y'umura biboneka ko uburwayi buba buturutse ku kwandura udukoko twitwa human papillomavirus cyangwa se HPV mu mpine virusi zizwi cyane ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina isuzumwe ikagaragara hakiri kare kanseri y'inkondo y'umura ni bumwe mu bwoko bwa kanseri buvurwa neza bugakira burundu Rebecca Siambwati warokotse iyi kanseri avuga ko yagize ubwoba bwinshi ubwo yasuzumwaga agasanganwa iyi ndwara mu myaka 5 ishize yashatse ubufasha binyuze mu muryango Tear Sisters
mu muryango iyo umuntu asuzumwe agasanganwa kanseri biba bivuze ko uwo muntu agiye gupfa rero natekerezaga cyane ku bana banjye nsize ari impfubyi ntibyari binyoroheye na busa nta kiguzi na gito cyishyuwe ku buvuzi nahawe navuriwe ubuntu byaranshimishije cyane kuko nta mafaranga yo kwishyura nari mfite
Muganga Catherine Mwaba ni umukuru w'ishami ry'ubuvuzi bwa kanseri bwifashisha ikoranabuhanga ry'imirasire ya X ku bitaro bivura indwara za kanseri aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko muri rusange umubare w'abarwayi bashya bakira buri munsi uri hagati y'2,700 n'2,300 ku bwoko bunyuranye bwa kanseri Muri Zambia hari bitaro bimwe rukumbi by'indwara za kanseri ku baturage bagera kuri 20,000,000 Minisitiri w'ubuzima wa Zambia, Sylvia Masebo, aherutse gutangaza ko bari muri gahunda zo kubaka ibindi bitaro bibiri bivura indwara za kanseri mu bice binyuranye by'igihugu. Muganga Chuma Njovu, umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi n'uburezi mu ishyirahamwe ry'abaganga bo muri Zambia, ashimangira ko hakwiye kongerwa ingufu muri gahunda zikingira cyane cyane mu bice by'icyaro ahari ubwandu bwinshi bw'indwara ya kanseri y'inkondo y'umura.
Dukwiye kwibanda ku gukumira iki rero nicyo gikwiye kwitwaho tugomba kumenya ko gukumira biza ku nzego zinyuranye hari urwego rwa mbere ariko kuri ubu tugomba kwibanda ku gukumira ku rwego rwa mbere n'urwa kabiri aho twibanda cyane kwikingira iyi gahunda ikaba yaramaze gutangira
Abategetsi ba Zambia babifashijwemo n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS batangije gahunda yo ku rwego rw'igihugu ishingiye ku nkingi eshatu za Loni z'urugamba rwo kurandura kanseri y'inkondo y'umura ku isi gahunda ya Loni iribanda ku gutanga urukingo rurwanya gakoko ka human papillomavirus cyangwa se HPV kuri 90% by'abana b'abakobwa b'abanyazambia gusuzuma nibura 70% by'abagore ndetse no kubaka ubushobozi ku buryo nibura 90% by'abagore basuzumwe bagasanganwa kanseri y'inkondo y'umura babona ubuvuzi
urakoze Temistocle Mutijima mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibireba amatora muri leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi turarebera hamwe ukuntu nta shyaka rya gatatu rirabasha gutoresha umukuru w'igihugu Tomaka Milindi
Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibayeho yategetswe n'abaperezida bakomoka mu mashyaka abiri yonyine gusa, ishyaka ry'abarepublikani n'ishyaka ry'abademokrata. Kuba perezida 46 kugeza ubu, 19 bakomoka mu ishyaka ry'abarepublikani naho 16 bavuye mu ry'abademokrata. Abandi barabo bita independent, ni ukuvuga ko bategeze baba mu mashyaka cyangwa bategetse igihugu amashyaka ataravuka. Mu matora y'uyu mwaka, kandida w'abademokrata ashobora kuba president Joe Biden uri ku butegetsi kuva ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2021, akaba ashaka manda ya kabiri. Naho uw'abarepublikani ashobora kuba Donald Trump wahoze ari umukuru w'igihugu kuva mu 2017 kugera mu 2021, nawe rero arashaka manda ya kabiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite amashyaka 420 yemewe mu mategeko. Usibye umukuru w'igihugu, nta na rimwe muri yo rirabasha gutoresha umuyoboke waryo mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress, keretse ariya abiri y'ibigugu yonyine gusa. Uyu mwaka abaturage bari bategereje kubona indi nzira, bityo abanyapolitiki bagerageje gushaka no gushyigikira icyo bita ticket imwe igizwe n'abakandida babiri, perezida na vice president, umwe avuye mu ishyaka ry'abarepublikani undi avuye mu ry'abademokrata. Biyise No Labels, bishatse nko kuvuga abatagira aho baherereye. Ben Chavis ni umukuru wabo ku rwego rw'igihugu.
Right now, a growing number of Americans, perhaps a majority, feel shut out of the political process. They feel left behind by the two major parties.
Ataho tugeza aha, umubare w'abanyamerika bumva ko bahejwe mu bya politiki uragenda wiyongera. Ahubwo ubu bashobora kuba ari nabo bafite ubwiganze mu baturage, bumva barashigajwe inyuma n'amashyaka birakomeye. Gusa rero ababiyise No Labels bananiwe kubona abakwemera kubabera abakandida. Umwe babisabye ni Joe Manchin, senateri wo ku rwego rw'igihugu wo mu ishyaka ry'abademokrata. Undi ni umurepublikani Larry Hogan wahoze ari guverineri wa leta ya Maryland iri mu burasirazuba bw'igihugu. Yabavuyemo ahitamo kwiyamamariza umwanya wa senateri muri Congress. Babisabye kandi umutegarugori Nikki Haley, nawe w'umurepublikani. Murabyibuka ko yabanje gupiganwa na Donald Trump mu matora y'amajonjora y'imbere mu ishyaka ryabo, biramunanira avamo. Nibwo ba No Labels bamusabye kubabera kandida, arabyanga. Bamaze kubona ko badashobora kubona abakandida, bafashe icyemezo cyo kubihagarika. Nyamara bavuga ko bari bamaze gusarura amadolari yo gukoresha mu matora 60 million y'impano z'abaturage babashyigikiye. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batifuza President Joe Biden na Donald Trump muri Maison Blanche, Presidence ya Repubulika, basigaranye icyizere nacyo gicagase ariko ku witwa Robert F. Kennedy Jr. Akomoka mu muryango w'ibyamamare muri politiki w'aba Kennedy. Yashatse kwiyamamaza nk'umudemokrat, aza kubireka, ahitamo kuba kandida president wigenga. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko ashobora gusarura amajwi mu bayoboke b'ishyaka ry'abademokrat n'abo mu ishyaka ry'abarepublikani, ariko ntibamuha amahirwe ahambaye yo gutsinda. Abandi bakandida bahari ni benshi ariko ntibazwi cyane. Bivuze ko nanone nk'uko byamye bimeze mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukuru w'igihugu n'intumwa za rubanda zo ku rwego rw'igihugu bazatorwa muri uyu mwaka bazava mu mashyaka abiri y'ibigugu yihariye uruhando rwa politiki, ariyo ishyaka ry'abademokrata n'ishyaka ry'abarepublikani.
Urakoze Toma Kamirindi, ni hano dusoreje aya makuru. Mwakoze kudutega matwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: impamba y'umwana itunga nyina. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimyimana.